Ndagire ndabaramutse ndabifurije kaje bakunzi bacu bakunzi badusuruke ku radio ijwi rya America. Uyu ni wa mwanya wa muziki. Nari mwiza ndi kumwe namwe muri no gahunda. Turi mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu amakungu yaguhariye umukenyezi. Nako ku itariki 8 kwezi kwa gatatu ni umunsi muza makungu wahariye umukenyezi. Bakenyezi mwese mutwumvirize. Turabifurije umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi muri dusuruke twifadikanya n'amakungu ngo tugaruke ku bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi. Umuziki ni wigeze uwo abagabo gusa. Abakunzi b'umuziki muranze abanyafrika kazi. Babiciye biracika mu mwuga wabo wo kuririmba. Abakenyezi ni benshi baririmbye canke n'ubu bakiririmba. Nashimye ko twibutsanya 9 muri bo bo muri Afrika. Nta nkeka benshi musanga mubaje. Gumana natwe. Umufaso ni Kajanine ni rurangiranwa eka ngira si mu Burundi gusa amazina yiwe y'ukuri ni Janine Rema yavukiye mu Burundi itariki 27 ukwezi kwa gatandatu mu 59 yatanguye kuririmbira i Burundi imbere y'uko aja mu mahanga mu Faransa no mu Bubiligi. Kajanine yasohoye urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo mu 92 yaririmba mu Kirundi no mu Giswahili. Mu Faransa yamenyekanye cyane ku ndirimbo Sambolera Myson mu 95. Kajanine yaririmba ahayagiza abantu rurangiranwa mu mice itandukanye nka Nelson Mandela yabaye umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo, yarahayagije umuririmbyi agendana ubumuga bwo kutabona Stevie Wonder n'abandi. Kajanine yarakoze ibitaramo byinshi mu mahanga, yaranagenywe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF nka ambasaderi w'ibikorwa byiza anaraba n'ibya bimukira. Mu 2016 Kajanine yararonse agashimwe nk'umukenyezi yakoze birashimwa, agashimwe yahawe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyafrika. Yanagiye mu mugwi w'abakurikirana ihiganwa ry'amarerezi Festival de Cannes aho hari mu 2018. Regina Kajanine bari mutaziriye akiri muto kuko ngo yari umwana muto muto cyane. Na nkeka indirimbo yiwe Wale Watu murayibuka. Umvirize.
Thank you.
Umukenyezi wundi nashaka kubibutsa ni Brenda Fassie. Brenda Fassie yakomoka muri Afrika y'Epfo mu gisagara cha Cape Town. Yitabye Imana mu 2004 afite imyaka 39 gusa. Brenda Fassie yakomoka mu muryango w'abaririmbyi. Ababyeyi biwe be n'abasaza we bose bararirimba. Ku myaka 5 gusa yararirimba mu mugwi w'abana nyina wiwe yarashinze. Afite imyaka 16 hari umuhinyanyuzi yamutwaye mu kindi gisagara cyitwa Soweto wamufashe gutera imbere mu muziki. Brenda Fassie yari mu mugwi witwa Brenda and the Big Dudes. Uyo mugwi mu myaka ya 80 wari rurangiranwa muri Afrika y'Epfo. Mu myaka ya 90 igihe Afrika y'Epfo yariko irikura ku intwaro ya gikoloni ya apartheid, Brenda Fassie afashijwe n'uwa mwandikira indirimbo yitwa Chico Twala yasohora indirimbo. Indirimbo zirimo amajambo ahiritse ariko akomeye yerekana ingene Abanyafrika y'Epfo bamerewe nabi. Brenda Fassie yari ijwi ryerekana neza amagogo y'icyo gihugu kubirabure muri Afrika y'Epfo cyane cyane ku bakenyezi n'abana. Yahitanywe n'ibiyayura mutwe yanywa byaranzwe kwa biheba birateba biramuhitana mu 2004. Bakunzi badusuzuruke, turacyari ko turabira hamwe bamwe mu bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi muri Afrika y'Uburengero, neza na neza mu gihugu cya Benin. Turasangayo uyu ndi mufaso ndi rurangiranwa muri rimbyi, uyu nawe ni Angelique Kidjo. Angelique Kidjo afite imyaka 63 ubu. Kubera indirimbo ziwe yaragiye mu bahiganirwa agashima Grammy Awards inshuro 5 zose. Indirimbo za Angelique Kidjo ziri mu midiho y'iwabo muri Benin cyane mu yindi midiho nka pop, zouk, rumba, jazz, imidiho y'umazinga ya anti n'iyindi. Angelique Kidjo kwa indirimbo ziwe zifite ivyivugo byo kwitaho ineza y'abantu yaragenywe n'umuserukizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF. Mwumvirize ino ndirimbo Agolo yasohoye mu 94. Uyu ni umufasoni umuririmbyi w'umunyafrika nashaka kubagezaho ni Cecile Kayirebwa. Uyu ni umunyarwanda kazi. Cecile Kayirebwa yavutse mu 1946 avukira I Kigali mu muryango w'abaririmbyi. Se wiwe yatwara umugwi w'abaririmbyi wo mu isengero. Urukurikirane rw'iwe rwa mbere yagwise Music from Rwanda canke umuziki ukomoka mu Rwanda. Cecile azwi mu ndirimbo nyinshi nka Ubumanzi, Mbateza imitego, Mpore n'izindi. Reka ndawumvishe iyitwa Ubumanzi ni ya Cecile Kayirebwa. Iradijwi y'America ikiganiro nidususuruke uyu munsi muri kuno kwezi kwahariwe bafasoni turiko tubashikiriza bamwe mu baririmbyi kazi b'abanyafrika rurangiranwa kuje muri Congo yitiriwe demokarasi yitwa Elizabeth Chalamwana Muidikayi yavukiye mu gisagara cha Elizabethville ubu hitwa Lubumbashi hari tariki ya 13 ukwezi kwa 5 mu 1958 Chalamwana yitavye imana kuwa 10 ukwezi kwa 12 mu 2022 turese ko yaririmba Chalamwana yarakora n'ibikorwa vya politiki aho yigeze kuba umushinga mateka kuva mu 2000 gushika mu 2022 mu muziki Chalamwana yamenyekanye nk'uwateje imbere mu diho Mutuashi w'abanyekongo bitwa abaluba bana mutaziriye Reine du Mutuashi cyane umwami kazi wa Mutuashi indirimbo za Chalamwana kenshi zaba ziri mu ivugo vya politiki abanyekongo bana mutazira kandi imamu national cyane mama w'igihugu umbiriza imwe mu ndirimbo za Chalamwana yitwa Kalibu yangu
Ondo wa yalote Mpenzi o mimi na
akiri mu baririmbyi kazirurangiranwa w'abanyafrika uwitwa Cesaria Evora numwe mu bakenyezi rurangiranwa mu muziki muri Afrika. Cesaria Evora akomoka mu izina rya Cape Vert muri Afrika y'uburengero, yitabye Imana mu 2011 ku myaka 70 y'amavuko. Cesaria Evora ari mu bateje imbere umuziki wo muri Cape Vert biciye mu bidiho yabo yitwa Morna na Coladeira. Cesaria Evora yaririmba mu Faransa mu rurimi rwa Creole cyangwa mbere no mu Kiyespanyol. Uyu mufasoni mu 2004 yararonse agashimwe ka Grammy Award kubera urukurikirane rw'indirimbo yise Voz d'Amour rwadandajwe inshuro zirenga 400,000. Yaranatahukanye inshuro zibiri agashimwe gahabwa abaririmbyi baririmba mu rurimi rw'Igifaransa, agashimwe bita Les Victoires de la Musique. Mwamenya kandi ko Cesaria Evora yaronse mu Faransa agashimwe k'igihugu nk'umuntu yakoze ibikorwa bishimishije, agashimwe bita Chevalier de la Légion d'Honneur hari mu 2009. Nguyu Cesaria Evora muri ino ndirimbo Soldate. Kazi wo muri Kongo Kinshasa afite imyaka 65. Mbili ya Bell afite indirimbo nyinshi zo mu mudiho wa rumba. Uwamutumye amenyekana ni undi muririmbyi rurangiranwa muri Kongo yitwa Taboureye Rochereau, bahavuye banubakana. Mbili ya Bell yaragize ibitaramo byinshi cyane muri Afrika, Iburaya, eka no muri Amerika. Mbili ya Bell aririmba mu rurimi rwa Lingala usangamwe n'amajambo y'Igifaransa. Uyu muri ino ndirimbo Fopa, uyu ni Mbili ya Bell. nizere ko mukiri kumwe natwe bakunzi badususuruke. Reka ndabibutse uyundi Miriam Makeba Mama Africa yavukiye muri Afrika y'Epfo. Yarafise kandi ubwene gihugu bwo muri Guinée no muri Algeria. Miriam Makeba nitwi yagwanije cyane intwaro ya gikoloni muri Afrika y'Epfo apartheid. Mu Faransa ibanza byinshi nk'amashuri, amabarabara, ibanza byiratiro byaritiriwe iyo ntwaro yo muri Afrika. Nguyu muri Taxi Pata Pata indirimbo yasubiwemo mu ndimi nyinshi n'abandi baririmbyi. Miriam Makeba yitabye Imana itariki 9 ukwezi kw'11 2008 ku myaka 76. Yasubije bagenzi reka ntangirize kuri no murundi kazi Rosa Nduwayezu numwe mu baririmbyi barundi kazi n'ubu umusanga mu biteramo by'abakiri bato kuko yamurikiye benshi. Rosa Nduwayezu yaririmba mu gwi gihugu Orchestre National aho basohoye indirimbo nyinshi. Ndavuga simvura yemwe muranunga kibwirwa n'icumva na urumviriza twabonanye nkirumu yabaga ko wankunda nanje na rugwedengwe namwe mu majambo y'indirimbo yiwe ndavuga simvura yo ni Rosa Nduwayezu. Ndabasezere kuri ako kazino radio ijwi rya Amerika na jewe neri mwiza turabifurije abakenyezi mwese ukwezi kwiza kwabahariwe.